Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno munsi wa kane tariki 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2018. Mu Burundi tubibutse ko mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira no kuri internet wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ikaze mu biganiro byo kuri nosa
ya kabiri nyaracyita nyaracyita nabajya bose nyine nyina wabo nabandi batatu bose barapfuye nyine barashika hafu y'abana batatu na nyina wabo wa kane ahajya abakomeretse ni batatu ko baravuruga nte.
Iyo ni inkuru yerekeye igitero cya grenade cyabaye mu ntara ya Kirundo. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini harimo niyerekeye amatora muri Congo. Turazigaruka ko mu kanya ikaze mwese. Abantu bane bo mu muryango umwe baraye bishwe hakoreshejwe grenade abagera kuri batatu barakomereka. Ivyo vyaraye bibereye ku mutumba wa Kavomo muri komine n'intara ya Kirundo. Abajejwe intwaro bavuga ko ubwo bwicanyi bwoba bufitanye isano no kwagirizanya uburozi. Umuntu umwe aramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Aho haraye hatewe grenade zigahitana ubuzima bw'abantu bane ni mu muryango w'uwitwa Rubera Intwari Jean Claude. Hari nk'igihe cy'isaha imwe ku mugoroba wo kuri uwa gatatu kuri urwo rugo. Nta muntu wo mu muryango wegereye abahisi. Twahasanze aho twashika mu gitondo cyo kuri uwa kane ku bitaro byo mu Kirundo. Twasanze abana batatu bakomeretse bariko baravugwa bari bagwajwe na inasenge wabo niwe yashoboye kuvuga uko byagenze.
Babonye nyine bicaye mihira bariko barajya bicendera mu muryango bose nkuko se wabo ni watari hari wenyine. Babona grenade ya mbere irashize bayibatera bajya babiri bakuze baca bariruka. Iya kabiri niyo yacyiza nyine cyihitana bajya bose nyine nyina wabo n'abandi batatu bose barapfuye nyine barashika hafu y'abana batatu na nyina wabo wa kane. Ahajya abakomeretse ni batatu ko baravura ngaho. Njye no kuri izindi kintu babadidije bari babanye nabi gusa baza barababwira ngo nabarutse ngo nabarutse. Urumva nyine nkeka ari cyo babadidije kubera umuryango niwo wemeza ko ngo nabarutse.
Ayo makuru aremezwa kandi na Jean Claude Miburo arongoye komine ya Kirundo.
Umwana w'uwitwa Rubera Intwari Jean Claude batera grenade zibiri zihitana umugore wiwe n'abana babiri baca barapfa ubwo nyine. Ubundi yaramerewe nabi bamujyana kwa muganga mu bitaro. Mu gatondo uwo yaragiye amerewe nabi nawe yandurutse apfa. Ubu duharura abantu bane nyina wabo bana n'abana batatu. Umugabo urumva ko yarakiri ku kabare amasaha yo gutaha ari bwashiki wewe warakomeye. Amatohoza abira basanze ngo bamwagiriza uburozi byari maze iminsi bivugwa kumva z'amatohoza bafashe umuntu umwe.
Uyu musore ari mu bihutiye gutabara avuga ko hari haciye amezi abiri gusa hari uyundi yishwe muri ubwo buryo muri uwo muryango nyene yagirizwa uburozi.
Byari bimaze igihe ibyo bintu biramaze igihe Kavomo no mu muryango nyene. Ni ku mugore nyene bavukana n'uwo nyene umudamu yarayapfuye gaho byarashitse acapfa umugabo wenyene babateye grenade bari mu nzu acaci apfa umugabo umugore nawe yaravujwe ubu yarakize araciye nk'amezi nk'abiri. Cyo twohanura kwagirizanya uburozi buryo umuntu umwagiriza ku kintu wamufatanye bakwiye kwagirizanya ku bintu wabafashe umuntu bamufatanye kerekana kari tonga.
Umustantira komine Kirundo avuga ko bategekanya gushika kuri uyo mutumba.
Turategekanya kuja kugisha kanama ko kujya duhumurize tubaye n'impanuro yo kuta kureka kuza barikekana ku ivyo by'uburozi no kwihanira sirito. Namba urya muntu bamwikeretse ko ari umurozi ntibihanire. Nico muntwaro duhanura misi yose. Subwa mbere ivyo bibaye mugatugiye tukagirisha inama zihumure harabagahengwe bikagabanuka. Ejo bundi hari yaranda nkuko nyene barateye grenade mu ijoro hanyuma dusanga nyene yapfuye ica tubajana nabura matari kugirisha ihumure ubure haragahengwe.
Uyu mutwara amenyesha ko komine igira ico yifashije mu gushingurana iteka abo bane bitavye Imana bashobora kuba banarenga kuko umwe mu bajyango yabwije urya Amerika ko uyu mukenyezi yitavye Imana yoba yarasanzwe yibungenze mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco tuve mu Burundi dukubitire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe himirije amatora muri icyo gihugu aba kandida depite bo muri teritwari ya Uvira bafise amakenga kubera ibikoresho bizokoreshwa mu matora bitarashikira ibibanza by'amatora muri teritwari ya Uvira nyene ni inkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari muri ako karere
mugihe hijya no hino mu mabarabara ndetse no mu masantere ya teritwari ya Uvira abakandida depite ku rwego rw'intara n'urwego rw'igihugu abakomeje ibikorwa byo kwiyamamaza ndetse no kwamamaza abakandida perezida kugira ngo bazabatore mu matora kuri komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri uyu mujyi ibo bakomeje ibikorwa byo guhugura abazahagararira amatora n'abazakoresha mu mashini y'itora ataroherezwa ku masite y'itora kugeza iyi saha kandi ko hari aho bisaba gukora urugendo rw'iminsi ibiri n'amaguru kugira ngo bagere kuri amwe mu masite y'amatora ari muri iyi teritwari ya Uvira. Christian Masi ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri iyi teritwari agira ati
chaguzi kwa tarehe 23 mwezi wa 12 tunajitayarisha kwa hiyo ndio maana tuko mu formation ya
amatora za tarehe 23 kwezi kwa 12 niyo mpamvu turi muri formation y'abantu bazakora muri za biro za amatora batangiye kwa gatatu bakazayirangiza kwa gatano
cyo 5 wataweza kumaliza formation yao.
Piero Karubanu umukandida depite ku rwego rw'igihugu avuga yuko ateye impungenge nuko amatora adashobora kuba tarehe 23 y'ukwezi kwa 12 umwaka 2018 kuko bimwe mu bikoresho hari bitaragera muri teritwari ya Uvira.
Dufite ikibazo cyane yuko hariya mu Byombo nka yo centre yacu ya circonscription niho dufite abantu benshi cyane. Iyi problème ihari cyane nuko ibi bikoresho byose za mashine n'ibindi byose bitarazamuka kandi ko turabona uko abantu base ni batabyiteguye cyane tuzi dufite impungenge yuko ho banka report amatora ishobora kwegizwayo zenda ko turabona ko guverinoma itabyiteguye kandi guverinoma turabona yuko nta amafaranga yo bifite kubera yuko yari yavuze ngo zo organize election yonyine me none turabona yuko abakozi barabatuma badafite impembo bahemba ngo bazamuke baje guforma abandi bantu ya ruguru.
Mubona ko bigoranye kugira ngo ibikoresho mu minsi itatu bibe byashikiriye?
Biragoye cyane bana munyamakuru kubera yuko tubona yuko mu minsi itatu abarabyikoreza nka za generator zirafate umwanya amazutu n'amaza essence ibyo byose bigomba kuba bafite amafaranga ariko muri 3 jours turabona ko ni minsi mikeya cyane kugira ngo babigeze iriya.
Icyakoze umuyobozi ushinzwe amatora muri iyi teritwari Christian Masi amara impungenge abakandida depite akavuga yuko amatora azaba ku cyumweru kuko bimwe mu bikoresho bari bategereje by'amatora byageze mu mujyi wa Bukavu kandi ko bazatangira kubyohereza mu masite y'itora ejo n'amaliste y'itora bakazayamanika kuri biro z'amatora ku cyumweru. Muri iyi teritwari ya Uvira yibarujemo abazatora 332,338 hari abaturage batangaza yuko bafite ikibazo cyo kuzatora kuko bataye amakarita y'itora kandi ko barimo basabwa gutanga amafaranga kugira ngo babakorere ikarita isimburi yatakaye. Uyu ni byiringiro ndakekwa umwe mu batakaje amakarita twasanze kuri sene.
Kibazo dufite iminsi itatu ngo twinjire mu matora ariko nta makarita dufite n'ubu ngubu turatonda bakadusaba amadeklarasiyo tukagenda tukandikisha muri polisi nabo bakadusaba amafaranga 11,000 bamara kubiduha ni ahandi twatondara kuri sene tugasubirayo gutyo n'ubundi ntibagishobora kutumarira. None ga nico kibazo dufite impungenge ni zose kuko ntitwotora bozira amakarita.
Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Wohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. Ubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe naho yanditanga ishaka. Impunzi z'abarundi ziba mu bisagara mu Rwanda zigiye guhabwa ikarata yo kwivuriza ko izwi nka mituweli. Ubushikiranganje bujejwe impunzi bujejwe bugejeje kure kumvikana n'urwego rw'igihugu rujejwe ivyo kuvuzanya mu Rwanda RSSB komite y'impunzi irashima intambwe bigeze ko inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Vuba cyane impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zizotangura kwivuriza ku ikarata mituweli nk'uko abanyarwanda bose bivuza Patrice Ntadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara avuga ko ibiganiro bigeze ku gatsi ka nyuma kugira ngo hamenyekane iciciro cy'ubudehe canke class sociale y'impunzi zibashigwamo hanyuma izo karata zigatangura gutangwa ibyo byiciro by'ubudehe nibyo bisanzwe birabigwa ko kugira ngo umunyarwanda ahabwe ikarata yo kwivuza ya mituweli nibyo rikana ingene umuntu yifise canke ari ntawo nikora Ntadohoka gizeye ko uyu mwaka udahera izo karata zitaraboneka
ibiganiro bigeze kure haheruka kuza no mugwi uvuye ku cicaro ca Hasel Geneve twaraganiriye tukubira vya Hasel turavugana aho bigeze no kuvuga yuko igisigaye nuko murazi yuko muri iki gihugu bakoresha ibintu bihitango n'ubudehe no kuvuga degre de vulnerabilité y'abavugwa ntibarumvikana neza na leta iciciro niko bavyita ngo ni iciciro udushira muntu kuvuga baturihire hama duhereze iyo karata mugabo vyose vyarategekanijwe nico cyonyine gisigaye nibaza ku mwanya wari wose bo bazoca badukomoreza izo karata zo kwivuriza
mu kwezi kw'icumi guheze umushikiranganje ajeje ukibazo c'impunzi Jean d'Arc de Bonheur yari yijeje ko ibiganiro bigeze kure hamwe no rwego rw'igihugu rujeje ibyerekeye kuvuzanya
nacyo turimo turagikoraho kuko bisaba kugirana amasezerano hagati ya HCR na n'urwego rushinzwe ubwisungane mu kwivuza RSSB gahunda rero turimo kunoza gusa icyo mumenya nuko ari gahunda turimo dukoraho kandi biri no muri commitment z'igihugu cyacu tugomba kubikora
yamara no ubukomite y'impunzi irashima ingene basanzwe bavugwa nubwo iyo karata ya mituweli itaraboneka gusa iyo karata yoyo izo bifisa akarusho kanini kuko bazovurirwa mu mavuriro menshi ashoboka mu gihugu cyose kandi bitarenze guca muri HCR kurondera igipapuro cy'uruhusha bita transfer canke ngo bivurize mu ivuriro rya HCR Ntadohoka avuga ko abo bikunze kugora kwivuza arabahungiye mu bisagara byo hagati mu gihugu
Mwego kwa muganga turakigwa neza gusa ikibazo kikihari nuko nk'abari mu ntara zitandukanye mu mijyi atari Kigali bafite ikibazo cy'uko amavuriro abegereye atabakira bateza kuza rero Kigali twarabisavye mugabo baratubwira bati nitworonka abakozi bakwira intara zose mudutahure ati mugabo umuntu aje tukamugira icyo bita transfer aragenda bakamuvura muri icyo gihe rero umugwaza ahitamo kuza mu mujyi wa Kigali kwivuriro aha gutora iyo transfer uwo muntu bakamuvuza muri iyo ntara arimo mugabo urusha rwavuye nka niyo ni ntambwe kuko birumvikana ko bavuga bati ntidushaguronka abakozi bakwiye igihugu cyose no kugerageza mukabyumvisha abagwayi impunzi bakagerageza bakaza kubigukuri aha kubivuza bwabo kukira se bakabahereza iyo transfer nuko bigenda gushika
Iyo karata mituweli yo kwivuriza ko yerekeye impunzi ziba mu bisagara gusa kuko iziba mu makambi y'impunzi nka Mahama irimo abarundi barenga 58,000 basanzwe bitaweho 100% mu kuvuzwa Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwiju rya Amerika
Kwa Nyaburunga
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
Radio Ijwi ry'Amerika. Ugukorera hamwe mu byerekeye ubutunzi hagati y'uturere dutandukanye tugize Afrika ni ikintu cyashinzwe imbere n'iyindi ku bijyanye n'iterambere muri Afrika muri rusange. Utwo turere twoba twarashitse ku iterambere twari twishinze n'iterambere mu ntara yose ya Afrika muri rusange. Ibyo ni mu gihe umuryango w'ibihugu byo muri Afrika yo mu buseruko East Africa Community byugarijwe n'ibibazo bikomeye byaba bya politike cyangwa iby'ubutunzi. Mukanya mugenzi wacu Fidel Nyongabo yavuganye na Professeur Leonidas Ndayizeye yanonosoye ibyerekeye ubutunzi, akaba yigisha muri kaminuza y'u Burundi. Yatanguye yishura ku kungene abona utwo turere twifashe muri rusange.
Turere twifashe urabona muri Afrika turere turahari sinaduke ni turashika 14. Kwaneka yuko Afrika ifise uturere twita amakominote ekonomike regionale menshi cyane ugereranije n'ibindi bice by'isi, ariko rero ugasanga ibyo baba barishinze ibi by'iterambere ibi n'ibibashaka n'ibya politike ugasanga ntibigenda neza ntibitera imbere. Rero mbaye ndavuga mu ncamake imihangiro biba byihaye kenshi ntibigucika ubu bure bose hafi nka bose ntiburabushyikako ngira ajya kuvugana imboni nyinshi mugabo muri rusange mu by'ubutunzi mu bya politike kenshi usanga atacyo barashaka kininiye.
Ariko umuntu aravye icatumye utwo turere dushigwaho icyimvuro cyari cyiza cyari kijyanye n'iterambere rya Afrika n'utwo turere mu ntango.
Yego cyane, urabona ahanini bafatiye akarorero ku byabaye i Burayi. Murazi yuko yitwita Union Européenne yavutse kuva kera, dufatiye ku kizwi cyane igihe bashyiraho inyuma ingwano y'isi yose ya kabiri, bashyizeho bararavye ati abanyaburaya bajya kwita les pères de l'Europe. Baravye ati twandanya tugwana, twandanya dushihana, ntacyo tuva dushitse, tuzopfa dukenye, tuzopfa tugowe. Urazanye urayo bari bagize nabone inzara nyinshi, ubukene bwinshi. Maze rero bigira inama yo kujya hamwe, ariko barabona yuko kugira bunge ubumwe bikomere bogira ibintu basangiye by'ubutunzi, niho bashya bya bita seka communauté économique du charbon et de l'acier yari hagati y'ibihugu bitandatu. Bacaguma rero bagenda batera imbere mu by'ubutunzi, mu by'imibano, hafi nka byose. Ibihugu rero byinshi byo ku isi byafatiye kuri ako karorero kugira nabyo birayo ko byotera imbere, n'ibya Afurika birimwo burya n'ibya Afurika biriho byafatiye kuri ibyo kugira byunge ubumwe bitera imbere. Ugiye kuraba ajya amatexte ashyiraho aya makominote menshi usanga ari meza cyane kandi afite imigambi myiza cyane. Mugabo rero muri Afurika byarabagoye gushika ku mihangiro nk'uko nabivuze, ariko imihangiro mu by'ukuri yari myiza.
Ikibazo nyamukuru ugishyira he? Ni politike, ni bijyanye n'amafaranga kubera ibihugu biba bikenye bidashobora guterera bihagije muri ayo makominote?
Rero kubwanje abantu benshi bakunda kuvuga gushyira imbere ibyo by'ubukene. Ugiye kuraba amakominote menshi usanga ibihugu bidaheza ngo bitange intererano zabo, ariko jyewe sindabishyira kuri urwo ruhande, sindabishyira ku ruhande rw'ubukene. Burya uwufite ishyaka kenshi icyo yitumye aragishyikira, bivuga ngo utwara umwanya muniniya nkumbure gusumba ufite uburyo bwinshi, ariko iyo afite ishyaka riboneka afise cyane ko itamu gifaransa determination areda gishikako. Je rero ndabishyira hanini ku mbo za politiki, ugushaka guke kwa politiki bigatuma bica bikwega n'ibyo byose byo kudatanga ama contribution, kudashyira mu migambi imigambi babiyemeje, kudashyira mu ngiro imigambi babiyemeje, byose je nibaza yuko ayi ishyaka rike rya politike fide.
Yego, ari n'abandi bibaza ko kubera usanga ibihugu bikwiragiye muri utwo turere twinshi bigabanya uburyo utwo turere twotera imbere. Urasanga ibihugu biri muri kominote imwe, biri mu yindi, hari biri mu zirenga zitatu. Icyo cyose kibazo?
Yego, nacyo ni kibazo, ariko nabyo ndabishyira hahandi. Ugiye kuraba ibihugu byinshi byo muri Afurika, byinshi biri muri zitatu cyangwa zine, tubaze nk'u Burundi. Burundi urabona buri muri zine zikoma zinini zinini, hariho n'ubundi buto buto. Burundi buri muri CPG, ukaba muri COMESA, ukaba muri CEAC, ukaba muri EAC, ni zine. Ibindi bihugu byinshi ni uko, nabyo ni kibazo. Ni kibazo kuko Ana komunote yose iza kuguterera iza gutera contribute iza gutanga amakotizaje komunote araho sanga difise imigambi yinjiranamwo ugasanga rero biko biragorana komunote nkufashe nka Afrika y'ubuseruko ugafata komesa difise hangiro zo kugira ifaranga rimwe mu bisanzwe nta gukija mu burere bubiri mufise ifaranga rimwe amafaranga abiri icyo nigishoboka rero nabyo ni ikibazo ariko nabyo ni denzu birakugaruka ahandi uca wibaza uti mbega kugira igihugu cyangwa ibyo bihugu bijye mu turere tubiri dutatu tune njye ku bwanjye mbona yuko ari kutagira icyo uri kurakurikirana kiboneka abagutekan nahagenda njeyo reka nahajya njeyo nayo ubundi urabibihugu byabifite icyo bikurikirana kiboneka neza ubanza bakiyumvira hanyuma hagira ati jewe rero ndabye ngomba nka tugurana turi nk'Uburundi ni igihugu cyugaye enclave nshaka imihora ugiti rero nshaka imihora reka nifashe ingingo yo kuja muri kominote iyihe kuko niho mbona nzoronka imihora nshyishyamo ibidandazwa byaba ibyo nshoboye cyanke ibyo nguzi nawe ugasanga rero uduharuro ni twinshi na cyane cyane yuko aya makominote yacu uburere bwacu usanga ahanini bufashwa buharura ku mfashanyo buzoronka buzahabwa na union europeyene buzahabwa na amerika buzahabwa bigati reka njye hajya haye kubera union europeyene iriko irahafasha nahariya reka njye ugasanga rero ntujyanywe n'imigambi ugasujyanwa n'utwo tuntu twuko tugati harabuze ibyo by'ukugira imigambi myiza y'ibihugu twe byikoreye bigahita bigira ihangiro kugira ati tugomba tuzushika naha ugiye nko kuraba nk'iburaya kuva 52 bashyiraho rya shyirahamwe rya charbon na asiye bari bafite iyo bashaka kuja baratrasa n'inzira bazocamwo kugeza bahashyize kandi barahashyize nubwo rero rya kominote y'iburayi mfite ingorane urabona ko bagiye sisitematikema barashyira ku ihangiro ndibuka muri bajya bashyizeho umwe bwa buraya ba mbere nka Truman yavuga ati ikintu cyoroshye ikintu ukora worohewe nta kamaro tuze kisa kompida zarafasilite na padovale rero twe duminga muri afurika dushaka ibintu byoroshye turinde ibyo baduha badufashisha ntidushaka kwibabaza ntidushaka gukora ngo turare turakora twiyumvire dushyireho ama laboratoire de reflexion n'ayabaho usanga ari ibintu symbolique kenshi naho usanga ibihugu bidashyiramo uburyo tukajya dutegereza kurindira aho niho naho ndashyira ikibazo nyamukuru tukarindira ko union europeyene baza kuduha amafaranga n'ibiki ariko njye nibaza yuko ndemeza yuko ibihugu bishobora gushyira mu buryo uburyo bukeya dufite sindeza ko bishobora gufinansa imigambi yacu ikagenda buke buke mugabo
hari n'abandi bavuga ko ayo mashyirahamwe usanga ari amashyirahamwe y'ibihugu bikenye ni communauté de pauvres kubera ta buryo nk'ibintu bya infrastructure biriho bivuga ko aricyo gituma ayo mashyirahamwe agira ibibazo kubera ata buryo ivyo bihugu biyagize biba bisanzwe bivise mu ntango abo bavuga gutyo uvyibaza ngwe
ariko Fideli reka nanjye ndakubereza akabazo naho ngira ariwe urekuriye kubaza gusa uramaze kubona ibihugu bita ngo birakenye iyo hageze nko kurwana aho birirwana kurwana n'ikindi gihugu uri ngewe ni igihugu byananiye kurwana
no kugura inkoho
hageze nk'urwana ibintu by'ingwano uburyo buraboneka hageze gukibarabara uburyo ntibuboneka hageze kubaka ishuri uburyo ntibuboneka njye nibaza yuko tutarabona icyo turondera kandi njye nibaza ko ariyo ntambamye nyamukuru ntiturafata decision hariho umwanditsi Axel Kabu yigeze kuyibaza yanditse igitabo yibaza ati burya Afurika koko irashaka iterambere ikibazo yibajije niyo titre ikibazo kiwe esi l'Afrique ne voulait pas le développement eske l'Afrique iragomba iterambere koko nta ubizi njye nibaza ibihugu ugiye kuraba ingene ibihugu byagiye bitera imbere byinshi byatanguye bikenye data wikenye mu myaka y'igihumbi 1950 ibihugu byo muri Aziya byinshi byari bikenye yarikije gusura ibihugu byinshi byo muri Afurika byo muri Afurika byari biteye imbere gusumbya byo muri Aziya wanzaho ugiye kuraba ubu uye kubera byafashe ihangiro ryo gukora agira ati zitikirirwe ibintu tugeza kubivamo neza ushobora gufata umwenda gucyaye hari aba byateye imbere ejo byo kuvuga ngo birakenye ku bwanjye sinibaza ko ariyo ngorane nyamukuru ibihugu birava kuri iyo nivo nyine turiko biratera imbere ikigoye ni ingene gutunganya ubutunzi ingene dutunganya ubutunzi ingene twiyumvira kazoza kacyo kazoza k'abana bacu ingene rero tugahita twishyiramo ingufu kugira tuve ku ntambwe tuje ku yindi
yego reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Jean Bosco uratwumva watubwira irindi zina nahamagaye uri
Nsabimana Jean Bosco ndi mu Burundi
yego ufise akabazo canke icimvu riterera
aha munini nari mfise ico nterera
yego
nimba ibi bihugu byacu koko byari byifuza iterambere mbona yuko byari bikwiye kubanza bikaraba ibibatandukanya bikabanza bikahava hanyuma bagata bashyiraho intango iboneka ukugomba bakabishyira mu ishaka kuko turabye nk'ugwaruka ruri muri ibi bihugu bya Afurika y'ubuseruko mfatiye aho iwacu ariho ndi ni rwinshi cyane kandi gufashije kumure mu iterambere ariko mu gihe batarashyira hamwe koko tumva ngo irishyira hamwe rirahari barashize hamwe mugabo imbibe zikaguma zugawe kwarukaga mu Burundi rutarukiye muri Tanzania gatonya rurafashwe rurafunzwe n'ibindi nibaza yuko iterambere ry'ibi bihugu rigoye ariko kimwe gusangira ngo ni ibintu by'umukino nta ubizi kuko ntibyumvikana kumwe n'ibihugu bivuga ngo byaragiye hamwe mugabo ntihaboneke ikintu kiriko kiravamo cy'iterambere gishobora gufasha nyabihugu hanyuma uyu ariko aravugana ari kumubaza none mubona ho kugwa iki kugira ngo ibi bihugu by'ukuri bishyire hamwe hanyuma bizoshike ku iterambere rirama murakoze
cyane mu mwishyura ya Leonidas
yatanze inyishu ndakenguruke cyane Jean Bosco ariko aravuga n'ukuri yavuze ati ibihugu byacu bibanze bikureho ibi bitandukanya nigeze kuvuga tuko tuvuga ibi by'uburere bya integration regionale nakoze udashobora kuvuga uburayi abakoze uburayi hari icyo bise ruku dora noneho ni ukuvuga iyo ibihugu cyiyunze icyo bihomba basanze rero batari hamwe bahomba cyane kandi adashobora gutera imbere agahugu kamwe kagiye hajyaye gace kaba gatoya ubufaransa bwiwe ukwabwo alemanyi kaje ukwayo itali kaje ukwayo ubwongereza buca buba butoya batagira ati tugiye hamwe cya tugiye ingufu nyinshi kandi urabona nka iniyo erope niki iravuga bivuga nka iniyo eropeyene muri afurika ibi twita iniyo afurikene nta jwi gushyika uno munsi rya iniyo afurikene ribaho ni ijwi ry'Uburundi ni ijwi rya Tanzania ni ijwi rya Cote d'Ivoire ni ijwi ry'igihugu rero yabivuze neza ati hoko gwiki yavuze inyishu hoko gwa ibihugu yakwiye kuja hamwe nk'uko yabivuze bikagira bikiyunga bikagira imigambi imwe bikagira ati imigambi twe tuyikore kandi tuyikorere hamwe hanyuma bagashyiraho ingingo zituma iyo migambi bayikora bakayikorera hamwe ikaba imigambi y'ibyo bihugu ni ukuvuga nk'akarorero cyarigeze kuba CPGL yarigeze kugerageza mu myaka y'igihumbi 1982 yarigeze kugerageza gukora ibyo bintu yari yashyizeho icyo yari yise code communautaire kugira ishyireho amashyirahamwe les entreprises communes et communautaires byari ibintu byiza cyane abaperezida ntibarabana neza hanyuma bityo birasambuka
uyu yari Leonidas Ndayizeye profeseri wa kaminuza y'Uburundi ku byerekeye ubutunzi mu karere ka Afurika nibyo bariko baraganira na mugenzi wacu Fidel Niyongabo aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye.